Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu radio inshuti ya bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora kwisi hose tu live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga tuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Jodiane nini na hazo
muri sanga. Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu rugendo rw'akazi umushikiranganje wo gutumatuma na ko amakuru mu gihugu cy'u Burundi aheruka gukorera ku cicaro c'ibiro vy'amasandugu n'amaposita i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi y'u Burundi utwara ivyo biro yavuze ko amafaranga asohoka ava muri posita ari menshi gusumba ayinjira. Ubuyobozi bwa posita busigura ko ibitera ico bamwe bafata nk'uruhombo ruganisha ku yugarwa rya Poste Burundi ari ahanini abakozi b'umurengera bagwiriyemwo abadashoboye akazi bakora muri poste y'u Burundi. Iyo poste y'u Burundi barizwamwo abakozi bababa ku 950. Ubuyobozi bw'amaposita mu Burundi butari umunwa nk'uko tubikesha ikinyamakuru iwacu gikorera mu Burundi bukemeza ko bigoye ko hari umugambi urangurwa n'abakozi babwo kuko abanshi muri abo barenga 950 badashoboye gukora iyo migambi yaramuka ikozwe naho inkewa akaba arizo zishobora kuyirangura. Ibaza umuyobozi mukuru wa poste y'u Burundi yavugiye hejuru mu ntamatama biravugirwa mu bindi bisata vya leta birimo nk'akarorero ishamwe rya leta ryo gutumatumana ko amakuru onatel mu mfunyapfunyo igisata cindero harabemeza ko abigisha bahabwa ubuzi batabikwiye hagashirwa imbere imigambwe ya politique kanaka canke ubucuti ukarondera afitaniye n'ugatanga canke uwuzinanye n'utanga akazi. Utundi twasorogo tuvugwa mu vy'akazi mu gihugu c'u Burundi twatumye hari abashomeri babihindura urwenya mu kuvuga ko guhangana ku isoko ry'akazi mu Burundi bigoye kuko abakaronswa atari bo baba bagakwiye. Turimwo ubwoko bunaka bubazwa mu itangwa ry'akazi haba akareta canke mu bigenga abitaba Imana amafaranga yabo akabandanya asohoka nk'umushahara nkaho bakiriho n'ibindi. Muri sanga y'uno munsi reka tubice ijya nino turaba uko akazi gatangwa mu gihugu cy'u Burundi ivyemewe n'amategeko bisabwa ngo umuntu agahabwe mu gisata afitiyemo ubumenyi ata kamwana wa mama kaba gashingiye ku bucuti imigambwe n'ibindi igihaze kugira ngo isoko ry'akazi rigipiganire ko ababishoboye hama urushije ubumenyi wundi yegukane ikibanza kimubereye. Abatumire baza kudufasha kwishura utubazo muri sanga y'uno munsi remeshejwe muri studio yindwi na Jodiane nini na hazwe ni Gerard Hakizimana arongoye ishirahamwe Folicon AFG ishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama. Gerard mwiriwe gute ngahe Bujumbura mu Burundi?
Mbere hama tamtije nari kwatwumviriza ino Bujumbura twiriwe mahoro ekantu tumeze neza.
Umutumire wa kabiri turindiri umwanya n'umwanya ni Faustin Ndikumana atwara ishiramwe parseme gishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo ariko mukurindira yuko Faustin aboneka ku murongo wa telefone Gerard murumvise intanga marara ya kino kiganye rutubazo duciye ku masonga niko twifashe ngaho mu Burundi
murakoze cyane byambere twigishije no twigishije rwanya ikimenyane n'akanwa na mama nibyo ntawo uvuga ko gera de ntawo uvuga ko ikimenyane kitahari kana uvuga ko ubudushwa butangwa rimwe na rimwe basanga twumure cyakimenye n'ikintu cyakoze mugabo turabona ko hari intambwe zigenda zigaterwa buri munsi turabona ko by'ukuri igihugu cyamaze gufata mu inzira yo guhindura ibintu atwiga twisunze ko ibibazo tubona bitangwa mu buzi bigakogwa mbere bakanerekana rimwe na rimwe bakamanika ababa bacaguye cyangwa batoye ikibazo iyo tubona ko leta ikwishyira n'ingufu mu rwanya ikimenyane n'akamana n'amamujyana n'akazi kandi niyaza ko tunashimira n'imicungire mukuru w'igihugu kuko aravuga atagira umunwa ko rimwe na rimwe hari abakozi usanga badashobora akazi ibyo rero tubona ko ari icyizere kidasanzwe mu bijyanye no guhindura ibintu hamwe no gukoresha ababikwiye kandi babishoboye ari nacyo ituma twebwe ibikorwa cyangwa ibivugwa ahantu hariya haba mu ndero n'ibindi nukuri no mu ndero twemeza ko hariyo aho usanga badafise akarangamutima ko kurera abana ibyo ntawo bideha ari nacyo ituma rero twibaza ko dukurikije akamu kako karategwa n'indongozi tubona ko ibintu bishobora guhinduka
muntunge gatonya Gerard Hakizimana muhinga bw'ivyuma hari ico turinda gukemura imbere ko tubandanya kino kiyago badushiremwo batumirire amate gato imbere ko tubandanya hama duce tusura kubakira mudutunge gatonya Gerard Hakizimana
murakoze.
Ijwi rya Amerika. Mu munsi umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Reba video uyu munsi umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video uyu munsi umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza inzwi gushika iza imvi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Muradutunga, nshuti bakunze b'Ijwi rya Amerika, Gerard Hakizimana. Uko twugura ikiganiro ivyo mwariko muravuga vyinshi twariko turavyumva twariko turababaza muti ikibazo c'itangwa ry'akazi mwumvise intanga marara uko vyifashe mu gihugu c'u Burundi kubwanyu ni gute muratubabarira ncuti bakunze ibijwi rya Amerika haba yakagorane gatonya gatuma tudashobora kumvikana na Gerard Hakizimana n'ubwo mwebwe mushobora kuba mwariko muratwumva vyifashe gute mu Burundi ga Gerard
murakoze cyane twa twavuga duti turavye intambwe igihugu c'u Burundi canke leta bikoratera tubona ko by'ukuri kimwe naho kihari hari ibyiringiro ko bishobora kugwanywa kandi bishoboka reka navuga nti urabye gutanga akazi nawe uvuga ko rimwe kimwe kidashobora gukora mugabo twavuga ko twitegereje akamu kari kategwa n'indongozi byavuye ku izina ry'ishyirahamwe tongoye ndetse tubanze tunashimire leta tubona ko ubwigenge butari buke buri kubakogwa kandi twizera ko by'ukuri ibintu bizohinduka kuko nyamba umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ko hari abakozi bakagira akarangamutima hari abahembwe badakora neza ibintu biraza ko ni ibintu bikomeye cyane ku gihugu ni bikomeye cyane nkuko tubivuga turaneza ko no mu gisata cy'imbere dukuri usanga ariho abigisha atakanga mutima gifite ko kwigisha nke
aho turi Gerard aho dushaka kwibanda si ku karanga mutima k'abakozi ahubwo nyabuna ni ingene ako kazi gatangwa uko gatangwa abavuga ko gatangwa kadafatiye ku bumenyi muri Folico F murabibona ko ikibazo mu gihugu cy'u Burundi cyangwa isiko bimeze
muri sana turabye mwisha mutongoye no munsi twovuga ko akazi katabaye n'ikimenyane cyake kiri bikoreshwa umugabo twavuga ko turabye no munsi hari intambwe ziko zirategwa zigana mu kugwara ikimenyane nyine rero tubwayo tubona ko hari byinshi byakora bitari biki turabona ko uri umunsi kw'ibibazo bikorwa turabona n'ifite amapeldo turabona kandi imenyeshwa kare hama n'abafinya akatwona ko bagahigari benshi bemeraga ko intambamyi ntahubwo ko zitahari ntahubwo ko zibirahera igikimenyane mugatwizera ko bibaye n'akantu kukategwa n'indongozi zo kwerekana ko hari abakozi usanga barunka akazi batari kwiye tubaza ko ibintu byo bigenda bigafata umurongo kandi by'ukuri turabona ko bishobora guhindura ibintu
hanyuma ivyo bikabarizwa mu bisata vyose vy'igihugu nimba hari ivyigwa amaze gukora muri Folico F canke hariho aho biboneka cane gusumba hanze
zandi twovuga ko ivyigwa twose ariko bamwe ntibabiheza kuko twovuga ko mu vyigwa twese twarakoze imbere byaboneka ko hari ibisata usanga biza imbere mu vy'ikimenyane twovuga mu ndero n'ibindi bisata bikeye bike mugabo by'ukuri no munsi ntawubwo haravuga ngo bikomeye yacu ariko bikomeye aha mugabo turabona ko hari intambwe ziko zirategwa kandi twizeye ko by'ukuri twese hano tugiye hamwe tugatera akamo abanyamakuru bafashije amashyirahamwe yigenga ko duce tugeze gukora twibaza ko ibintu byose birahinduka
murakoze cyane Gerard reka tuje ku mirongo ya telefone uno munsi tuza guha umwanya munini abakunzi b'ijuru rya Amerika kuko ari nabo benshi banditse muhinga bw'ivyuma nimba batwumva badufashe babaturonderere ku mwanya ku mwanya turafise Oswald ari ku murongo wa telefone Oswald ikaze ku ijuru rya Amerika ego muhererehe Oswald
muri
Afrika y'Epfo haravugwa make
bo avuga neza turakomeye n'abandi barakomeye naho imeze nk'umutekano mukeza na zibona
ego mu Burundi wumvise ivyo turiko turavuga ko ni itangwa ry'akazi uko ritangwa ko bitunganije akabazo kawe canke intererano
nashaka mbaze none murabona igihugu kizotere nashaka mbaze batumiye tunane igihugu kubera mu Burundi kenshi basanga hatanga akazi barazeta bamwe na bamama udasanga hari udasumu nari imbere akazi nishobora gukaronga nabo bagira ngo baratanga ikibazo mugabo udasanga ikibazo gitanzwe abasaba aronka akazi baramaze mbihane baramaze kubasangura mbere ugasanga hari nabo basabwa gukora icyo kibazo rero nagomba mbaze tunone igihugu kizotera imbere gute mu gihe udasanga baherezaga akazi abantu batabifite ubumenyi
ego urakoze cyane Oswald muri Afurika y'Epfo Gerard Hakizimana akabazo ka Oswald murakumvise
ibyo turakumvise mugabo tuba ko twumva nabi abari twavuga
hariho
ati mbega mu Burundi igihugu kizotera imbere gute bagitanga akazi ukutari niko nabifata nabyo mbese
ego niko akabazo kiwe gahagaze yanavuze ati iyo hagiye gukorwa akazi abaza kukaronka baba bazwi hariho n'abandi byanditse kuri Facebook yacu uraza kwishura nimba baba bazwi canke nimba bataba bazi aho mugeze amaso
nibyo igihugu kiyatera imbere ubwami giteza imbere haba nyine budutangwa haba abariko bakora nyine bitanga n'ingene batanga niyo twokwitwa umwimbo igihe igihugu gitera imbere iyo abantu bose bari ku kibi mu gihe habaye ikimenyane mu gutanga akazi birashoboka ko igihugu iterambere ryacu ribigwa mu benshi rero twibaza ko nk'uko twabivuze ntawubwira ko kizagutera imbere kuko utabona ko hari ishaka ridasanzwe n'umurindi kandi twavuga ko ushimishije w'inzego z'igihugu mu bijyanye no guhindura ibintu haba n'ibyo gutanga akazi n'ibindi hari ikibazo nk'amatambaro ati abakaronka baba bazwi itwe n'ipfubyemeza mu ishyira mutongoye kuko mu matora twakoze turabona ko twabonye ko abashaka akazi rimwe na rimwe hagiye abatabazwe hari n'abandi usanga bakoresha ibitumi ndashoboka ugasanga bakarose abo iyo umuntu avuga ati abo babaye ko babatazwe amahera muratabona ko by'ukuri hari ishaka idasanzwe rikorera kugwa n'inzego z'igihugu twizera ko igihugu izotera imbere twizera ko twese tugiye tukitagenda bizotuma ibintu bihinduka n'ibyo tucuruzwa bigahinduka hanyuma bakakoronka akazi bidaciye mu kimenyane bakakaronka pare merite umuntu akaronka akazi kuko abikwiye tubaza ko rero ni nacyo turimo dushyira imbere ko umuntu uziteza kubona ikintu akwiriye kandi gihuye n'amategeko rero twizera ko turabishaka byose byo birahinduka ukeyuke
mbega iryo shaka muvuga ritanguye kuronderwa kuko ni nkaho muvuga muti biratanguye gukosorwa ni gute ico kibazo kiriko kija habona ubu kandi ari kibazo cakomeje kuvugwa muri kahise ka kuri ku Burundi
genyeza ko akenshi kugira ibintu byemerera hinduka ubwa mbere habamwe ukuboko ku butegetsi ubundi butegetsi nibwo ufata ibihumbi ni nabwo bagira igihugu iyo ushatse guhindura ibintu murabihindura iyo ushatse ko agateka kubahizwa k'umuntu karubahirizwa ni nk'uko ibihugu nibyo bivuga ko aribyo bifite ububasha bwo guhagarika ibyo bikorera kugwa byose rero nuvuga ko rero turabwire leta y'uno munsi by'ukuri ikiragomba ko igihugu kibanza gitera imbere ikiragomba ko akarenganyo ikinyane mu bisata byose urabona ko hari ishaka ridasanzwe ryo guhindura ibintu rero twizera ko twavuga ko rero ntitwoja mu by'inyuma ahubwo twoja ku nguvu ziko zirakoreshwa n'umunsi nibyo no guhindura ibintu nibyo amakosa yarabaye hari byagera kugwa nabi ariko kandi ntawe uvuga ko umuntu yahindura ibintu bimwe igihugu ko cyagiye kirava ingorane cyagiye kirahura nazo si nke twizeye ko rero akamo k'abantu bose akamo k'abarongoye igihugu akamo k'abaserukira abakozi reka kamo gatubwa mu butandukanye aza ko ubu byofasha mu guhindura ibintu n'ababikora bitumye bakora neza gusumbya
hanyuma hambavu ya y'ivyo vya kimenyane ibindi bizingamitse igisata cyo gutanga akazi mu gihugu cy'u Burundi n'ivyahe kuganyuga Gerard
novuga ko izingamitse igisata cyo gutanga akazi sigishwe ko navuze ko intambamyi zigenda zirahakurwa bukebuke turabona ko hari ishaka ridasanzwe umurongozi ariko kandi ntitwovuga reka kuvuga ko hari ibyigeze kuzingamika igisata cy'ubuzi aha twovuga ibituriye twibaza ko byaba byaragenda birakoreshwa mu myaka yahera ariko twizera ko n'umunsi by'ukuri turabye indongozi dufite turabona ko ariko barahindura ibintu kandi ariko barwanya by'ukuri ubusuma n'ibindi bintu byose byotuma igihugu gitwarwa nabi cyane urwaka rutaronka ibyo rukwiye turabona amanama atari make ariko arakoreshwa urwaruka turabona amanama atari make ariko arakoreshwa baba abarundi n'incabwenge n'abandi kugira baterere mu iterambere rero twizera ko ibyo byose biriko biratangwa ahamwe byoshyirwa hamwe bikigwa ko tubaza ko ingorane zizogenda ziratorwa no mu gisata cyo gutanga akazi kandi nk'ishyaka tubabwira gishinzwe kurwanya ikirere n'akamana tuguma duhimiriza natwe ibyo dusaba ko ikimenyane n'akamana mama cyorwanywa kuko ahari ikimenyane n'akamwana wa mama iterambere ntibibandanye ariko imenyane n'akamwana wa mama bivamwo injyane n'intambara bidahera ari nacyo tuma rero twizeye ko akamo k'indongozi akamo k'amashyirahamwe yigenga atandukanye akoramo ibyo bisata aharanira atakazi na muntu ntiyarwanira inyungu zabo n'igihugu twese maze ko bigenda birafashanya gutyo bibande bitora umurongo kandi twizera ko ugaruka bwo kwizera kandi nabwo nigakora amaboko mu mpuzu hanyuma hari n'ikindi ikijyanye n'ubumenyi kuko mu gutanga akazi ugaruka bw'ubundi bitegereza guca ubwenge mu mashuri kugira ngo ashobore kujyanwa n'urw'akarere ntugire guteza akazi mu gihugu gusa igitunga umuntu ufite akazi ka leta umuntu ashobora guhiganwa ari hose urabwira ubumenyi bw'uno munsi harimo agasorobo ariko twizera ko nabyo nibyo bigenda birakosorwa twisunze ka kamo nyine turiho karaterwa n'indongozi
hanyuma ikibazo na co kuvuga ngo reka dufate nk'umunyigisho uherutse ubushize tukora kino kiganiro gishusha nk'iki arabavuze bati ubwo bumenyi buri ko buravugwa bufise naho bwobo donderegwa kuko usanga hariho abahabwa byinshi bakora batabishoboye n'ahandi usanga huzuye abantu benshi kandi ataco bariko barakora ibyo byo murabivuga kwiki aha nk'abahabwa byinshi bakora batabishoboye nshatse kuvuga nk'abigisha usanga ariko yigisha nk'ibyigwa bitanu kandi atavyigiye hanyuma handi naho hari benshi batariko barakora nko muri poste mwavyumvishe habarizwa abagera 950 bakavuga ni benshi kandi atacu bariko barakora
igihe nibaza ko nk'ibyo inkora zamaze kuboneka nibaza ko abari umuti ubonetse iyo twizera ko igihugu tubana bikoresha abantu mu byo badashoboye kandi by'ukuri igihugu kugira gitere imbere ni uko umuntu wese akora ibyo ashoboye igihe ndemeza ko umuntu natuba yarize ashoboye gutwara imodoka ko uwo muntu yohabwa akazi ejo naza katangorane igikomeye mbega ashoboye iki mbega noteze imbere mu byo ashoboye gute hari abakozi benshi naho nibaza ko aba bagiye abamutwitwa abadiregiteri usanga barongoye ibyo bisata nibo bagira uruhara rwo kubagabanya niba duhaga kubagamya kwanya na leta bakaraba ko abakozi barenga bakasha mu bindi bisata kugira baterere kandi nabo batange umuntu urumva ko mico gihe ariko akora barenga bashobora kuba bahenga batanakoze hari isata byinshi bigenda biragaragara ko byagiraga intege nke hari byagiye birahomba hari byo bitateye imbere no mu mashyirahamwe ya leta cyangwa ibindi ukabona ko by'ukuri hariho abantu bagiye bajya gatuma gukorera nabi igihugu iyo kibaza ko n'icyo gihe ubu hakwiye kurabwa ubushoboye uwotanga umwimbo nibaza ko nyamara ibihugu bya buriya byateye imbere cyanke na za Amerika n'ahandi burya amadipome nibavuga ko batashyira imbere rwose mugabo arayaharura ariko umuntu arabaye icyo ashoboye nibaza ko twe natwe mu bindi tujya ku rugero rwo kuraba icyo umuntu ashoboye nyamba z'ukuri ishoboye guhana hagati y'akazi na muntu kukubera icyo gifata ntugikoramo nyamba ishoboye kwigisha kwe kimwe kwigisha n'amashuri gukora mu modoka kwe kimwe gukora mu modoka ni byiza ariko ufite intambwe kikaraba ubushobozi bw'umuntu umwe wese aherereye bukamenyekana bumaze kumenyekana no muri ba bandi bicaye bakaraba ubushobozi bwabo bagashyirwa mu bindi bisata by'abaterere mu iterambere leta nayo ireke kubahombera nibanda ikoresha abantu batafite ubumenyi hama hari n'ikindi usanga hari abantu bagura badipome n'ibindi igisabye kirabona ko nk'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwavuze ko hari abo bwafashe bakoresha amadipome adakwije ubundi ibyo byose nibaza ko bishobora gutuma haba intambamyi mu bijyanye no gutera intambwe nacyo cyane guteza imbere igihugu mpamvu nahereye
reka turaca tugaruka kuri icyo cyo gukoresha abatabikwiriye gukoresha impapuro zidakwije amategeko ariko tubanze twakireze Franck kuri undi murongo wa telefone ze Franck ikaze ku ijwi ry'Amerika
Eko ndabumva gatano kuri gatano
muherehe Ferha
ndi mukayanza
havugwa iki mu gisata cyo gutanga ubuzi
mu mese byahera niho navuga ahora iyo ngeso mwana imwe avuze yuko ashobora kuronka akoresheje ta mwana wa mama muga muri iyi minsi ndabona umenga abanza gukorwa ikibazo sinzi rero yuko mu gukosora cyangwa mu gutanga amanota akaba ako ka mwana wa mama
Reka duhe akanya Gerard akwishure Gerard muravuga muti ni kibazo tuzi mu gukosorwa ayo mazina habwa bande ni bande vyege kwako cane cane muri ako kamwana wa mama mu bisata bitandukanye ga Gerard
murakoze je nibaza ko nkuko rekonda bivuga ati ntambwe iteye dwateye ni umuvukanye kwa byakinkiranza cyangwa kwa kugira ibibazo n'ibyo mu gihe cyose no musari kwa kugira akoresha ibibazo tuba turabandi twabuga duti hari intambwe zitari nke ziriko zirategwa kandi zatewe igihe twibaza ko nabo bavuga ati ni gukosora cyangwa mubwira ibi akaba akoze amatohoza mugasi twemeza biboneka kufasha intumbero yo guteza imbere igisata cy'abakozi ba leta na cyane cyane gutanga akazi yisumbuye ubushobozi twibaza ko rero intambwe zatewe byarabaye muri kahise mugabo biraboneka ko ariko haraba gukosora kw'icyo bisaba ko mu gihe byogaragara ko ibyo ngorane zitera abagenzi gutanga akazi n'icyo gihe cyo kibazo kuko turabona ko hari umugwi w'igihugu ugiye ibibazo byo gutanga akazi kandi turabona ko wambikora neza mu gutanga no twita amapedofe kare iyo tubaza ko n'intambwe zitari nke leta ikibatera kandi yateye mu bijyanye n'igisata cy'akazi twatwizera ko bizobandanya neza
muravuga muti hariko haraba ibikorwa mugabo akabazo kiwe gahagaze kumenya ko icyo kibazo kihari kirahari nimba hariko haraba ibikorwa hari ibiko birakogwa mugabo ikibazo ubundi kirahari none icyo kibazo nimba kihari abo babikora bege kwa kwivyo ni bande babikora nabatwara ubwo bushikiranganje butandukanye biciye mu nzego zitandukanye canke bikorwa n'abakozi bo hasi bakoresha ibyo bibazo kugira ngo twumve ikibazo uko cyifashe nubwo biriko birakosorwa muvuga ko biko birakosowe
je nibaza ko nta wo buganwa na akacaye ngo byakujana naka ariko akenshi ubujya iyo umuntu atayinyuma tohoza amenya ati mbega ipira hehe naba domasa urutoto naka icyadusharagiye ati yahaba tubaza ko uruhara ari rw'abarundi bose mu guhindura ibintu tubaza ko uruhara ari rwa leta yose mu guhindura ibintu no kwishyira ku murongo ikibazo cyaragiye kirahaba mwa tabona ko byukuri intambwe igihugu kintu cyaditsa kandi tunana turwaruka kubandanya guhiganwa hari rwa kubona ko tutagishaka guhiganwa ibyo rero bigatuma bavuga ko abandanya ikimenyane twe kuvuga ko intambwe zitari nke igihugu cyo cyaditsa kandi kibana kizitera nta utodoma ko utuki rero ti na bya pica bya kundi aha ibikomeye niho tubona ishaka igihugu
tutsi wakunze ibijuru rya Amerika muradutunga ntibyoroshe muhinga bw'ivyuma cyase ibibazo bitandukanye mugabo Gerard muvuga ko ati umushaka kudoma kuri Toki nuvuga ko atawe vyega ntawe vyega atawe ushaka kudoma kuri Toki ikibazo ntawe kiri rero kuko iyo kibazo kihari
uvuga ati wa mugudizo gutanga ubuzi n'icyo gihe n'ubucubazo
mugabo nyimba ikibazo
reka n'icyo tubaza ikibazo byose haba harabaye n'ikimenyane mu gutanga akazi mugabo tutabona ko by'ukuri intambwe ziko zaterwa kandi twizera ko ibintu bizagenda biyamayaga neza
iyo ntambwe iterwa niho dushaka kumenya aho iri kwiterwa iva ija yavuye he abari barazingamitse ico gisatani abakozi bo hasi bo hejuru canke he
akenshi ntawe uvuga ko ibintu bipfa ntibyagirirwa bo hasi byagirirwa babijejwe re twizera ko nkuko bita bivuga ko intambwe zitari ziko zaterwa reka duhimirize twese duhimirize kugira icyo gifata cyo gutanga akazi kibana yikugwa neza hanyuma ubundi nabwo bandaye butera imbere na cyane cyane mu gihe tubona ko leta yihaga ikibazo bitari mike
turafise na Terence ku yindi murongo wa telefone Terence kaze ku juge Amerika
ndabumva ndiko ndabakurikirana neza
uherere gate
yewe mherere yo gushumbura mu kinama
akabazo kawe canke intererano
cyo intererano cyo mbona ugwaruka Burundi bwejo hari hakwiye ingingo toda bisahiriza ugwaruka kugira ngo baborohereze mu gushinga ngo dutahe ko kugira ngo biyungunganye mu kubaho kubera nk'ubu urashobora gusanga nk'ibintu z'amakori umuntu ari ko biramugora ugasanga umuntu yarakwiye yuko yoroherezwa nk'ugwaruka kugira ngo nabwo rwiteze imbere urabe ukuntu nabwo bwobaho akabazo rero mwoca ngira ko mbaza leta je nashaka kubaza ikintu uyu warongoye Farukone F yoca atubwira ko akatubwira nk'ikintu boba bategura kugwaruka kugira ngo barabe kazoza kacu kubera nk'ubu mu Burundi biragorana hari igihe usanga nk'ugwaruka rutari ko rurabona neza ukuntu bwo kwiyungunganya cyane naho wasanga nubwo naronka n'uburyo bacusanga nk'ibintu z'amatagisi na obeyere biriko biratuma bigorana mbona umengo rero dufasha ukuntu bakatworohereza nk'abantu b'ugwaruka
ariko icyo kibazo sinzi ko kiraba Folicon F Gerard sinzi ko icyo mwovuga kuri kino kibazo cha Terence numva kibazwa cyane leta ariko nkumbure murashobora kugira icyo mukivuze ko namwebwe
twibukuye ku izina ry'ishami tubona gishinzwe kurwanya ikibazo cyo kutamubona mama tubona ko leta by'ukuri iradukora cyane twitsinze n'ibintu by'amakoperative ubona ubwa kuno munsi hari amahera ruhabwa ahubwo dusaba urwaruka guhiganwa hari ikigega kigeze gufasha urwaruka gitanga ingurane itabuna bishura amagaji ahabwa akadakwiye imyaka 40 iyo bari hamwe nyaza ko urwaruka nagone bwo kuba mu kumumuzi urakora imigambi ukaja guhiganisha imigambi kugira bateye imbere nuko bari hamwe ubwo kandi rwaguma rudashaka guhiganwa ni rwaguma rugira aho ruri rudashaka gukora nabone bizagoye kuko nkuko twayivuze bifata cy'akazi cyo gutegereza gutunga urwaruka cyonyine ubwo kandi nashobora gutanga akazi ubwago igikomeye nuko leta tubona ko byukuri ishigikiye urwaruka nuko tubona umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi byukuri abona ko ari umugenzi w'urwaruka nk'uko bivugwa umugenzi w'urwaruka byukuri ari icyari urwaruka hari amabanki y'urwaruka hari ibikorwa bitari bike urwaruka ubona ko riri kurakurikirana cyane kandi abona ko igihugu kiri kutajya mu nzira y'urwanya ubushomeri n'aho intambara zagiye zirabaho ku bijyanye n'uburyo kuko igihugu kene uburyo bwinshi murazi ko twagiye turabona ibihugu ishyirahamwe ryabura rifata ibihano n'ibindi bihugu mugatabona ko uno mutwe ko tubajya mu nzira nziza turabona ko n'ibihugu bitandukanye biri kubashimwe n'igihugu kikwiye cyatwagwa tukaza ko rwaruka nago rwakerebukira rugahiganishwa imigambi
muri ibyo byo guhiganishwa imigambi ho ako kamwana wa mama ntikabamo
akana mama ntikubwa aho katari no mashyirahamwe iwana shima ingena amafinansi matangwa tujye mu mashyirahamwe yigenga haca ari by'akamenya n'akamwana kandi ugasanga by'ukuri bikugwa ku rwego rwo hejuru rwose ariko twizera ko nitwagenda tubaduma ku rutoki aho bitagenda neza twizera ko bizogenda biragabanuka kandi two kuri intambamyi ikimenyane ni tucitwaza ahubwo twanga tugakora tubonye cyahara ikimenyane tukitwara cyo twabutwara amabiri rwaruka rujyo naho rwarenganijwe kuko batwitura ndetse cyane mu bitandukanye byo konka kazi akabona ati nari nato ikibazo sina utakazi sina barimo ndabyo batwitura cyo bafashe kuba ubugizi kandi nacyo turasaba kuko kiri tubabwira dufashe abadashoboye abadashoboye kugira
mukorera mu gisata cyo kugwanya kamwana wa mama ikimenyane gitandukanye ico kibazo aho mu biganiro byanyu bitandukanye n'abari muri leta murakigaruka ko barakizi bakivuga ku iki nitwashoboye kuronga uruhande rwabo ngo rutubwire
je niza ko cyo turadara abo tuvugana cyavuga n'abatwitsi batari bakire ni kuri sino bahisha hari bado duha twakira no je n'ikimenyane kamwana mama kandi tubishikanye imbere tukajana nk'ishira hamwe kana ko bitora umuti niba hari ngende nyinshi tugakora bitandukanye kuko dukora bifata kimenye na kamona mama agatya kazi namwe gateza kujya imbere hanyuma k'umuntu aronje abiri ibyo abereye nabyo bitegeza kujya imbere rero tona ko tuvugana tona ko abategetsi tuvugana kuba barenganijwe tona ko inyingo zifatwa kandi nziza ni umuntu bishimo bwo gutanga ibyo dukora ndio ugasanga by'ukuri abo twavuganye babonye ko ari ukuri abantu bagatunganiza abantu twizira ko n'urwaruka rwoza bamenye rurenganurwa iyo rwarenganijwe rukabivuga ntibize bagumya mu ntamatama kuko ntirwabigumya nta nyinshi bizotora
muhinga bw'ivyuma bongere batumirire amate gato hama duce tubandanya na kino kiganiro muri isanga mumvise gishingiye ku vyo gutanga akazi mu gihugu c'u Burundi
radio ya Amerika yabaye igisubizo cacu radio ya Amerika yabaye igisubizo cacu uguce yabaye isubizo cacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cacu gushikiriza cyo tukona turayaga tugahuza yo kwisi ya Amerika radio kwisi ya Amerika yabaye isubizo cyacu radio kwisi ya Amerika yo yabaye isubizo cyacu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu kugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bw'abakozi bakarorero batanga makuru anumurisa baratanga ijambo kuri bose batavangura imyaka imaze isamirana ikipe gusa ibyo byayiranze ibiri imbere nanyeka itereko izarushiriza radiyo ishu rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ishu rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radiyo ishu rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ishu rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu
ya nimwe muri byisha barundi babonye jane jane
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nshuti bakunze ibijwi rya Amerika muraza mutwihanganira ku bibazo byo muhinga bw'ivyuma dufise biko biba biko bituma kino kiganiro kidashobora gutungana neza nkuko twari tuvyipfuza twaciye ko turavuga ku itangwa ry'akazi mu gihugu c'u Burundi je Hakizimana rero mwagarutse ku kintu c'abakoresha impapuro z'amadiplome usanga atarizo ubuhinga bw'u Burundi bugeze he kugira ngo bushobore gusuzuma iyo umukoresha ahaya akazi umuntu ko ivyangombwa uyo ariko ararondera akazi atanze arivyo haba iyo diplome haba amazina yiwe haba iverekeye imyaka byose byose bugeze ubwo buhinga
musanzwe ntavuga ko birahari byarabaye kandi tubona ko ubushyamirane niko buragerageza iyo wakoze n'akazi mbe dukeze nyakomushanga hanze abiyo iyo wakoze n'akazi tubona ko hari ntabwo bizaterwa kuko twumvise ko hari umuntu yafashwe akoresha diplome atari yo twumvise ko hari amahera yarasohoka ariko asubira mu gihugu tukaza ko aho yaboneka ko by'ukuri leta icyo irakora rero ntabwo bavuga ko gusuzuma ibyo biba byoroshe ibijyanye n'impapuro z'umutsindo umugabo ni twebwe niwe tugira uruhara cyo kunyegeza kuko naza ko umuntu afite akazi abafite ahaba abafite aho yakuriye abafite aho bazimanye bamuzi abone bakaza kudoma ko urutoki ibyo bintu
bakadoma ko gute urutoki hariho uja gusaba akazi abo bandi babana baza kumenya gute ibyo yatanze ko ari byo canka atari byo
mugenda zo kumuntu afite akazi umuntu amenya tu umuntu yafite akazi n'iki gifata kubyo yatanze none sipoza ko nk'ubugiye ndose akazi ndarose akazi baranze nshiye mbesha ko mfite dogitora atari ofise hari abandi by'ukuri bavuga ati nujya mu muntu hajya ahantu bahajyana upapuro uruhe rero abarundi twige kudoma ko urutoki iyo tubonye bitagenda
hama ku ruhande rw'umukoresha
ku ruhande rw'umukoresha
ahubwo nawe acukumbure gute amakuru yerekeye wagiye guhakaze kugira ngo ntagahe utagashoboye ntagahe utaragakwiye ntagahe wamubeshe kandi hari uwaragashoboye agakwiye yari gushobora kukaronka
kiraza ko ku ruhande rw'umukoresha nibyo yari tuvuga ko umuntu yorabisha umuntu ashoboye iyo bishitse ugahakaze umuntu naza ko ibijyanye n'amakontra yandikwa iy'ubuzi naza ko yohindurwa hakaba igihe cyo gusuzuma bagasuzuma akaba ko uwo muntu by'ukuri ibyo bintu abishoboye ibihugu biriya bitera imbere ni uko umuntu wese icyo ashoboye aricyo akora iyo urundi byaba bitera imbere ni uko umuntu wese icyo ashoboye aricyo akora niyamba ashoboye kubaza nabaze kandi yinjize niyamba ashoboye gukora ubwato nakora ubwato hama leta nayo ishyigikire imigambi aya nashyikira leta ivuga ko ibijyanye n'amakonta iyo kwigwa n'ibyo bintu bisinywa bakaraba ko by'ukuri ataba kwihuta kuko wamaze gupimisha umuntu ko umuhaye akazi nyine kontara yanditse nawe arabyitse bakubwira ashobora kuburanya mu gihe w'umuntu ukareka akazi umwabiza ko atabishoboye.
Turafise inkuru nziza ku yindi murongo wa telefone. Inkuru nziza ikaze ku ijuru rya Amerika.
Amahoro.
Uhererega nkurunzi.
Imakamba
haravugwa amaki.
Imakamba haramahoro ameze neza n'ikirere kimeze neza.
Kamwana wa mama kararangwa ngaha imakamba canke ntako mu vyakazi.
Bogashaka tarangwa imakamba karangwa muri rusangi.
Tubwira uko bimeze.
Bo mu bisandwe ico gwambe ntashobora kwemera nuko akazi gatangwa ku mugambo uko mugambo iyo cyangwa uri burimo abantu benshi. Ariko ugasanga aho baragukorera mu gandi baronga ubuzibo cyangwa akazi gatangwa ku miryango ma famiye. Ico cyo kwiyumvira umugambo iyo matani sinacho nemera kuko nuko nagisiguye hanyuma ikindi cy'ubwoko cyo cyihuta usanga kenshi abantu bacu batanga ubuzibo n'andi masteri baba barimo. Ugasanga nimba nk'umuntu avuga ati nyine abantu bashobora baza kunyakuya tuzinanye twagendanye ka kazi nyine usanga ibyo bihe biraba hirya no hino twabibona ko kandi nanjye maze imyaka itanu ndi umurondezi w'akazi kuba ntarakanga nk'ibisuga ko ndumuye nka Fabre ko namaze bikwasa ibibazo hatari hake. Haro,
uratwumva?
Genda wumva.
Turiko tukubwira yuko ibyo uvuga by'imigambwe uko twabyanditse niko biri bivugwa ahatandukanye. Wowe none ako kazi uvuga urondera nturonke bigenda gute ngo nturi kura karonka iyo bakwanke bakubwira ko bakwanke kubera iki uburanyo?
Bo arimo je wano wa mbere gito ntabaye naja kwimvira iby'imigambwe nuko ahantu wa mbere agiye ukanda hari muri ONG International. Hanyuma icyo gihe batubaho dukoresha ikibazo n'umuzungu kibaza mu muzungu aza nabyo mugabo nzambona ashika avuga amazina yabo tuzagukora nabwo kuko bwiye mu Butaliyani bwo nyene umunsi donge bavuga ngo ashyitse hanze ibijoro warari Bujumbura mu nyongo caraduga muri Ntere twari gukorera ikibazo mugabo ashyitse tubona yavuga ngo se twari naka turazoni amuravuye mu Butaliyani bwo nyene amenye gute amazina yaba aba
ayo makuru ntiduhava cyafatira ko cyane ayo makuru ntisanga ayo makuru ntiduhava
serike bagukora ikibazo n'izabaye roteni
iyo shyirahamwe gitwa gute? Iyo shyirahamwe wari wagiye gukoramo akazi gitwa gute?
Ayo muri Zowa.
Muri inde
Zowa?
Hanyuma uyo muzungu acashika avuga ngo abo abagitoye nabo mutarakora
bo ntiyavuze abagitoye yashitse atwigisha. Hanyuma aratwigisha ahise ku minota kanaka yarigisha twumva avuze ngo se twanaka.
None mu gukora akazi mubanza kwigishwa canke mushika mwandika?
Bo uwo munsi yamaje kutugeja hari ibintu yamaje kugira sisitemu yango yarapeko iba amaje kugira foromaje imbere yawo baca preselectiona 10 abo 10 neza abo gihe uko kibazo cyanyu.
Amakuru yawe ntayo duhagaze ko cyane. Ugira umunsi mwiza nkuru nziza.
Yego murakoze.
Yego ugira umunsi mwiza ngaho onye ima yavuze ko ari makamba. Hanyuma ga ego Gerard hariho rero ni bindi bavuga mu gisata cy'akazi ko hariho abandanya guhembwa mu gihe batakiriho kandi baritavye Imana. Mwebwe mu ishyamwe Folicon FM makuru nayo muyavuga kwiki?
Ibyo niko bivuga ko twobihakana. Bishoboka ko twobihakana ahubwo inyamba zimaze kuba bikuru yavugwa na ha leta gukora amatohoza. Mugani baza ko turabye ingene amasasu ariko yakogwa bari ku kazi turabye imwe amakonsato tufumana amakontra yige ni munayikora akora yaba ari ku kazi ariko arasinywa turabza ko ibyo byose bizogenda biratorwa umuti kuko turabona ko ishaka rihari kandi turabona ko leta uno munsi abakozi bacu bagenda barasiye mu buzi butandukanye rero twibwira ko ibyo ko hari abantu bahembwa badakora twibwira ko ibyo nyamba bikihari bizogabanuka. Ahubwo gusa icyo tuvuga ni umukozi wa leta yitabye Imana aho usanga hari imiryango ivuga ko uburyo bahabwa bwo guhambisha buteba nicyo tuvuga ko usanga ari ikibazo kuko tuvuze ko hari abahembwa batakihari by'ukuri tubona ko leta hari ibintu yagiye irahinda mu buzi kandi bituma imenya abakozi bariko barakora mu gihugu.
Iyo muvuga Jeha umubandanya kuvuga muri kino kiganiro ko leta yagiye irahindagura yatangwe kuhindagura ryari
aho tubona ko bihindukiye turabona mu bisatsi bitandukanye by'ubuzi hari amasansima ariko aragenda aba tubona abakozi bo mu bisatsi bitandukanye hari ibyo bagiye barasinya ibyo bisatsi bimaze nk'umwaka urenga gatoya hari ibintu biboneka ko bikorera hindurwa cyane mu bijyanye n'ubuzi kugira ngo umuntu wese ashobore guhembwa ahembwa icyo yakoze n'icyo yinjije.
Turafise Niyongabo ku yindi murongo wa telefone. Niyongabo ikaze ku ijuru rya Amerika na wewe?
Ego murakoze.
Uhererehega Niyonga?
Ego je ndi ngahaye i Bujumbura.
Akabazo kawe canke intererano?
Ego jewe ni intererano ego mu Burundi aho nteza amaso ndabona yuko nibyo mu minsi iheze wasanga uburyo nuvuga mu nzego za leta canke mu bikorera ibyabo warasanga kenshi ubuzi butangwa umuntu hafatiwe ku bwoko canke imigambwe ariko je ndabona yuko ubuye biriko birakosogwa bivanye n'uko kuntu ahantu henshi usanga mu nzego za leta canke iz'abikorera utwabo usanga rimwe na rimwe bariko bafata umugenzo wo kuza barakoresha ibibazo rero muri ibyo bibazo nibyo nta mwonga ubura ntawo kwemeza yuko byose byera ngo de ariko tubona yuko intambwe ihari kuko mu gukora ibibazo kenshi uwa mbere gukora akazi rero nkavuga nti uwo mugenzo uriko uratuma umuntu akora akazi kenshi aba bishoboye gusumbya aho kare umuntu yaronka wabona ajya mu mabanga ya naya haba mu buzi bwa leta canke bw'abikorera ubwabo aca ibibazo byakoreshejwe rero ndavuga nti umuco wo gukoresha ibibazo mu gutanga ubuzi uraza gufasha kugira abantu bamenyere kuza bara mu mitwe bamenya yuko ihiganwa ari ryo rizotuma umuntu aronka akazi kuvuga umuntu akaronka akazi atari uko arimo mugambwe canke ava mu ntari ye canke ava mu bwoko ubuye
urakoze
byose n'intambwe ariko intambwe nziza iracariho nka aye aho merere aho mpereza amaso ahi Bujumbura murakoze icyiyumviro caricyo
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza Imana niyo ngabo
ego
turafise na Imana niyo nkuru wika
ego urakoze namwe ku ijwi rya Amerika
urakoze gushima Imana niyo nkuru ikaze ku ijwi rya Amerika
ego murakoze gushaka ku ijwi rya Amerika
uherehega Imana niyo nkuru
dewe gushama tamerirembe muri Zambia mudagara ko kwitikira lafane makuru yanyu
urakoze cyane Zambia haravugwa maki mu gisata cyo gutanga kazi ni nkije bivugwa mu Burundi
muri Zambia mu gisata cyo no gutanga ubuzi icyo mukuvuga yuko ni hosi nka hosi kuko ubushomeri barudiye hosi so nkuvuga yuko narikagiye muri Zambia guhaha kurondera ubuzi kwa tubonye no mu Burundi ubuzi bwabaye inkwengwa rero twebwe rero mu Burundi ntitwashaturira ngo canke ngo abari mu Burundi bose barenga ubuzi bwabuze so ubuzi bwabuze hose ubuzi bwarabuze hose nibwo yuko rero twahise ngo tutamu bali tukatisha mapasiporo tugenda kuyiga ubuzima muri Zambia canke mu bindi bihugu
ariko ntituri mu byo kuboneka akazi canke kutaboneka turi mu byo ukungene gatangwa yo karamutse kahari
so yo karamutse kahari ni kuvuga yuko hake makuru ndabonye ati mu Burundi akazi ati bakatanga ka mwana wa mama ucane ngo akazi ngo ningoni barabo ni kuvuga yuko mu Burundi kuva na kera bijya byamye so akazi namwebwe muharuriye nk'umuryango w'iwanyu hariho abantu bicaye kandi namuba mwicaye ku ntebe iryoshye kanaka biragora kumaza guhereza abandi mutamaze kwiherako so burya rero ako kantu kugira ngo kazovemo mu Burundi kamyeho kuva na kera ndetse no mu bindi bihugu biriho rero kugira ngo tutohere ni kuvuga yuko ni kumaza bakabyiga bakajya hamwe bakaragira inama n'ingingo so burya tukora iki kibazo nabyo nabyo nyine nta n'ahambwe bitari birabyamwe na kamwana wa mama cyakurikirana amakuru cyane tukazitahura
ubwire umunsi mwiza ngaho muri Zambia
yego sawa namwe murakoze icyo noterera gusa
unyarutsa
icyo noterera gusa so ndamu gutangaza amakuru mutangaza amakuru mu kigira abenegihugu nka Burundi ku mitima tukahinduka tukabona yuko twese tuzita amaraso
urakoze
mwana wa mama akapamwo
urakoze cyane ku ijwi rya Amerika tumwe muturanga mutima twacu nuko amakuru yaryo hacanke yabihatu yavuga ubwira umunsi mwiza Imana niyo nkuru ngaho muri Zambia turase Arcade kuri ndi murongo wa telefone ikaze Arcade Uherereye nawe doctor?
I Bujumbura.
Akabazo kawe cyangwa intererano? Urakoze cyane ubwire umunsi mwiza.
Yego namwe mugire umunsi mwiza kuri Radio America.
Ego Gerard Kizimana Folicon F ishyirahamwe gishinzwe kurwanya kamwana wa mama irihagaze he mu vyerekeye kubazwa ubwoko bwawe imbere yo guhabwa akazi mu gihugu cy'u Burundi.
Twebwe ko ibibazo aho duhagaze bwami tuvuga ko ihitungu biza shingiro twaza ko atacyo bitwaye bagomba ko boko bose uronka kazi ku rugero rumwe mu gihe bizashingiro byanditse tukabaza ko ibyo tubitwaye twebwe dushyira imbere n'amategeko mugaragira ngo yatonye hariho umwe yavuze ati hariho ikinyene gikorwa kubera imiryango icyo cyo gikomeye cyane nafite gushyira mu tumaze kubona niyo ntambamyi aho usanga umuntu abaye directeur kanaka mu kintu kanaka aca agomba ko inshuti ze zose zijyayo imiryango ijyayo ugasanga rero mu byandi tuvuga ko ubugiteko kugwa neza bibaye n'abatwara ifata kanaka nacyo tuvuga duti kimenyane nicyo kugwanya kuko hari kimenyane nta terambere rishoboka umuyobozi yumvira ko ashobora guha akazi mwene wabo atakashoboye ariko anicira igihugu kandi ko agira nabi inzego z'igihugu ari nacyo tuba twebwe dutera akamo abarongoye igihugu ko boraba bakaza baragenzura abantu bajejwe ibisata kanaka ibintu kandi ko nabyo bisata hariho abadirekiteri genero hariho abashyanganji bijya bisatanye n'ajya abantu bagiye bisata bashobora gutanga akazi aho bari nabyo birakurikirana cyane kuko akenshi ni umupira niyo usanga n'abakozi benshi ariko barahabwa akazi mbere basanga barahenze rimwe na rimwe rimwe twita urwego rugiye kugenzura ugasanga bahenze ko bakeneye abakozi bivanye n'uko agomba gushyiramo abiwe rero tubaza ko leta yorabira neza mu bijyanye n'abarongo bisata bimwe bimwe ko batagira uruhara mu gutuma hari abakozi benshi baronka akazi kandi batabikwiye ishyirahamwe ryacu aho rihagaze gishinzwe guhana ikirenga kamwana mama ni uko twifuza ko umurundi wese ahari aronka ibyo abereye kandi akwiriye tugasaba ko atamwana n'ikinono yohaba mu bijyanye no guhabwa akazi ko akazi ko gutanga ku mugaragaro kibazo byobana ni kugwa ku mugaragaro kandi tuba kuri ko birakogwa hanyuma akazi kagahabwa ugashoboye niyo nterano yacu.
Urakoze cyane. Ego Aniseti, reka tukwakire ucuba umukunzi w'Ijwi rya Amerika wa nyuma twakire muri kino kiganiro. Uherereye ga Anise? Uherereye he?
Nabwo ndabumva neza.
Birumvikana ko utari kure twumva neza kugenda uvuga uherereye uratwumva ubu?
Nabwo ndiko ndabumva neza kweli.
Ugira umunsi mwiza nta kundi wihangane. Ego Gerard Hakizimana, rero akajambo kanyu ka nyuma igikwiye gukorwa ku mpande zose, haba abatanga ubuzi, haba abakarondera, haba ega n'abaranga. Hariho n'abaranga umbuzi kanaka kakubwira ati genda utware dosiye yawe hariya anye. Igikwiye gukorwa ku mpande zose kugira ngo ntihagire uhava arenganywa kandi ntihagire uhava abura. Nicaye.
Ngenda ko icyo kugwa ubwa mbere nuko umuntu wese ahari mu byo bamuhaye amenya ko atari umurima wiwe, amenya ko ibyo gucipfuza ari uko bikorwa neza. Rero nibaza ko mu gihe twese twomenya ibyo tugiyeje tukamenya ibyo gukora tukamenya ko ubuzima butangwa biciye mu mategeko, twibaza ko igihugu cyoteye imbere kandi ku muvuduko ukomeye. Hanyuma ku basaba akazi nabo tuwetu mwasura telakamu kubu higangwa mbago ahariko natanga kazi kuku jana bjango omga bakumba ko bateza kubuchanu higangwa hada yubi wadza kuwa zio na kazi mada chini higangwa hama kubaranga mizi ya shumu kibye kwa shumu kubari yaba nwaranga kazi abo baranga tuwetu mwakore yu wabu kichuchiwadzu uo migaraga yeko jukuri aranga akazi akabati jana dosari kakaronga ko awanu wukuliki ya miguwa hasi hama karabi abari kubarakora na uwanu kukwama zikuwa kuranga nijia yutule yu tuguanya ya viku ya bilakogwa aina shi tuwa letu hizwe lako kwenye tuli hamu tuli ya tawaduma kutu kiku yungene yu viku ya bilakogwa tuwa zako ikitati chumutanga kazi ishwa kuwa na yagite mbele mbele kazi kakawa na karona uviku yi kanda kuyije yusabwa na mategeko kanda kuyije
hanyuma aho tukwa soro wotu tukwa wonete tukawa tuhadi kanda kari mkibanza da kuyije ya ragi shitemo uri anaho byagenze gute yatanze ama diploma dakenewe abo nabo ico bitajeje mu gifaransa yavyo igende gute kubganye
je n'abantu bakoresha impapuro zitari zo z'umutsindo abo nabo guhanwa mbere barashyizwe mu buryo bwa leta baba barakoreye baba barahawe yaho nabo guhanwa aho bisako leta ukora amatohoza yihuta mu bisatu bitandukanye by'ubuzi ikamenya abantu bayibeshe ikamenya abantu bose aho bize ko by'ukuri ariho bize kigira kabiri dusaba leta nuko nk'aba barasakaje batari kwiye barabya neza bagasuzumwa kugira basubire kugishyirwa ku rugero rw'abandi bakozi mu gihe bajya kugira abandi bakozi tubaza ko n'abandi botanga umwimbo hari abatari kwiye mu gusanga bafite impapuro z'ubutsindo kandi zo aho dusaba ko bukora basa kanga mutima bwa mbere hanyuma bakagira ishaka mu byo baba barimo leta nayo ikibafasha mu kuba yigisha byo kwakarinda ubwenge bityo umwe wese agateza imbere mudi ariko akora igihugu kandi akabikora yisunze imeza y'igihugu n'abarundi
nuko rero Gerard Hakizimana murongo ishamwe Folicon F yigishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama mwakoze kuri kano kanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga kuri ibi byo gutanga akazi mu gihugu cyo Burundi ejo ijwi rya Amerika ni rya bikora ko muze mwongere mu Twitter
murakoze cyane twebwe turahari kugira ari byo mbetera cyangwa ico twogushikiriza
abandi dushimiye nimwe bw'inshuti bakunze mwari muduteze amatwi turasavye imbabazi cyane mushika ijana rirenga mwatwandikiye mudusaba kubaza ibibazo ariko no musi buhinga bw'ijima ntibyigeze buba ku ruhande rwacu byatugoye cyane ntibyatworoheye twizera ko ivyo mwanditse ivyumviro mwatanze ku ijo ry'America muze kubandanya kugenda mubihanahana ku ivyumviro hagati y'abakunzi b'ijo ry'America amatelefone niyo atadukundiye ni nayo yatumye tudashobora nka Faustin Ndikumana twari shamwe parseme gishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo yari yemeye kuba muri kino kiganiro ariko biza kwanka ingene dutorana kwera ikibazo c'amatelefone ni kibazo cagatanga akazi tuzobandanya tukinuganza mu biganiro vyacu bitandukanye mwakoze kutwumviriza yakoze Dieudonné Cubahiro na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazuni jewe twari kumwe kuri micro saa 12 ndaza kubangarutse muri studio ya gatanu ngo ndabashikirize amakuru ngiye kuba tororokaniriza
habari ya ukweli yelewe Vipindi vya furaha manu moja na upendo Vipindi vya furaha manu moja na upendo Dusangiri jambo ya huje beshi Muri franga ya kose vishi Agataro kaburaga Kabone kye benshi Ejo heza nayo yakoze byinshi Dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana Iwayo mu ntara Ejo heza nayo yakoze byinshi Dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana Iwayo mu ntara Nasikiliza Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize Sauti ya Amerika. Yeah.